nzamba
nzambira samirana
igenekerezo rya 12 imyandagaro umwaka w'ibihumbi 2021 mwiriwe ni kaze nshuti namwe bakunzi ba radio inzamba gateka kawe mukaze mu makuru twabateguriye nshuti mukaze nije ngiye kuyabashikiriza nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira Itongo ringana na hektari zitanu riri muri zone ya Ngagara mu kibanza cahora mu ishure Saint Albert ryazindutse ryegurirwa leta y'u Burundi n'umugwi CNTB ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo ariko naho biruko iryo tongo ryavyuye amatati hagati ya diocese katolika ya Ngozi n'Ikigobe aho bose bavuga ko ari ryabo muravyumva mukanya Igisirikare cy'u Burundi naco cugarijwe n'ibibazo bitari bike tudasize inyuma kugira ibiturire ivyo biri mu bibazo byashikirijwe kuri uyu wa kabiri n'inkwazangabo zo mu karere ka Bujumbura mu nama bagirishijwe n'urongoye ibiro bikuru bya gisirikare abasirikare bato bato nabo nyene baridoga ko bataronkaho bashikiriza ibibazo byabo Muri ano makuru kandi tubashikana mu ntara ya Makamba neza na neza muri komine ya Kibago aho muza kumva ko ubwo bari bwinshi umanyagihugu bo muri iyo komine imvo akabara abasirikare bariko baragwizwa ku bwinshi muri iyo komine kaze mwidonido
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
Nasubiye kubaramutsa duhera no makuru mu gisata cy'ubutungane mugwi w'igihugu jejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB wazindutse kuri uno wa kane wegurira leta itongo ryo mu Ngagara ryahoze ari ishure Saint Albert iryo tongo rya hektari zitanu rikaba ririmo amatati kuko diocese ya Katolika y'Ingozi ivuga ko ari yayo eka n'ikigo gitoza amakori n'amatagisi Aubert kikavuga ko leta yari yihaye inkuru ya Blaise Nijimbere
Iryo tongo mu gusendebe yeguriye leta ripima hegitari zitanu userukira uwo mugwi avuga ko abahangurira imirimo batashi iwabo abo nabo bakaba bazari impunzi z'abanyarwanda ico kibanza bari bakironse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana cyenda na mirongo ine na rimwe kugira ngo bigishe abana b'impunzi ngo nta mvo rero n'imwe yobuzaye ko leta yisubiza utwayo
ryatanguye ari ishure Saint Albert hanyuma mu nyuma rica riba Ecole de la Mixte kubera ari amasezerano yagiye arava aho nyangwa rero ntiwari yarikijije ntiyarikoreye icyo yari yarisabye nicyo gituma rero leta yarikijije hari ibyerekeye impunzi z'abanyarwanda yari yankadirema gufasha abana b'abanyarwanda bari bari ngaho rero abo banyarwanda ikomeje kugihari nicyo gituma leta rero yashimye
ariko rero diocese ya Ngozi ya ekleziya katolika ivuga ko iryo tongo ari ryayo kandi ko bayifitiye ibyemezo eka n'uwatwara iryo shure akaba yari umupadiri
tongo mushikirije ari tongo ryashikirijwe diocese ya Ngozi mu mwaka w'igihumbi n'amajana icenda na mirongo irindwi na rimwe hakaba hariho en contrat de cession yasinywe mu itariki 12 z'ukwa gatanu mu mirongo irindwi na rimwe nicyo gituma icyo gihe leta yahaha diocese ya Ngozi bari kugira ngo bakabe ishure college Saint Albert uwaserukiye diocese ya Ngozi mu kwakira iki hano hantu yari umusaseredoti yitwa Hermenegilde Twagira Umukiza hanyuma uyo nawe yari umusaseredoti ari ino w'umunyarwanda akaba yafasha mu kwigisha no mu kurera impunzi z'abanyarwanda kuva icyo gihe diocese ya Ngozi nta rupapuro yigeze ironka yuko contrat de cession yasinywe icyo gihe yuko ya amasezerano yahagaze
Ikigobe kijejwe gutorokanya makori nticari catanzwe kuvuga ko leta yagikatiye ko igipande co kubakamwo amahangari
Ikigobe twatwaritse yanganje ujejwe inyubako dusaba yuko twobona twubakira amahangari kuko aho dusanzwe dukorera hari atanzwe nico gihe rero na cumi n'icenda niho umukuru w'igihugu yaduha rino tongo ibigitari imwe na ari mafana chini kanda chini kanda ya mafana chini ubuliyo tu kwa watu ari kwa tewe soko kwa kuna mtangu na kuwa kwa
ibyo bikorwa byo gusubiza leta matungo yayo ngo ni mu ntumbero yo gushira mu ngiro ingingo zibiri zo mu mwaka 2014 n'2015 ziraba isubizwa ry'amatungo ya leta
ibiturire akarenganyo be no kutitaho ibibazo bya gisirikare ivyo ni bimwe mu bibazo byaseruwe na bamwe mu ntwaza ngabo zikorera mu karere ka Bujumbura hari mu nama urongoye ibiro bikuru bya gisirikare yagiranye kuri no wa kabiri n'izo ntwaza ngabo zizananye mu makambi bita unité spécialisée mu gifaransa inkuru tubaza Josephine Jones Nkunzimana
mu kibanza bita meses officier n'ico kiganiro cabereye hagati ya General Prime niyo ngabo bene inkwaza ngabo zizananye mu makambi bita unité spécialisée mu gifaransa izo nazo zikaba zitarya umunwa mu gushikiriza ibibazo bibakiye nkuko amakuru twarose byemeza uwarongoye ibyo bikuru bya gisirikare niwe mu gutanguza inama yahanura intwaza ngabo mu gisirikare muri rusangi ko hari zitwara ukutariko mu kazi akavuga abagenda baratoza amafaranga kugira abashire ku nonde z'abaramukiwe kuja mu mamisiyo yo kugarukana amahoro hanze y'igihugu muri Somalia ho ngo batoza amafaranga kugira babaduze gutyo bamareyo ibiringo bibiri mu basirikare nabo bigitsina gore ngo hari abasabwa kujyamana na bamwe mu ndongozi bakabemerera uturusho ibyo navyo bikaba mu byo General Prime niyo ngabo yita ukutagendera akaranga mutima ka gisirikare kari muri bamwe mu ntwaza ngabo z'igihugu imwe mu nyisho yatanze nuko hosubira gushigwa imbere inyigisho za gisirikare mu mashure ya gisirikare bita centre d'instruction kugira FDNB isubire kubakira kukaranga mutima mu bibazo navyo byabajijwe urongoye ibiro bikuru bya gisirikare haragaragayemo imyidogo yo kutaronswa amapete General niyo ngabo yagirizwa gukoresha gatumba hageze kurunga ikingabo mu bikorwa byo kugarukana amahoro abanyamuramvya iyo avuka bene mu mugamba havuka icegera ciwe nibo boba bashigwa imbere nkuko byabajijwe muri iyo nama yariko ibazwamwo ibibazo bihanze intwaza ngabo mu gisirikare cy'u Burundi havuzwemo kandi n'ikibazo cy'abaformateur mu gisoda cy'u Burundi bataronswa uturusho nkuko byifashe mu bisirikare bindi byo hanze icagaragaye muri urwo rwego nuko yaba abasirikare bazananye mu gisirikare cya kera ex-fab bene abahoze mu kiroberi PMPA ibyo bibazo byose babihuriza ko nkuko bamwe twabagize bavyemeza amakuru ava muri bo avuga ko General Prime niyo ngabo abarongoye atakira umwizigirwa mu myaka 9 amaze atwara urwo rwego bamwagiriza kudebukirwa mu mabanga ya gisirikare ngo niyigeze aronsa ibikoresho igisirikare cy'u Burundi nkuko ayo makuru abandanya vyemeza
abasirikare bato bato bobo baridoga ko bataronkaho bashikiriza ibibazo byabo mu gihe abasirikare bakuru badasiba kugirana inama n'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare Ido Nido na Delicia Kamikazi
abasirikare bato bato bamenyesha ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akica ku butegetsi yabemereye ko azokora ibishoboka byose yumvirize umukozi mutoya mu butandukane bwabo none mu gisirikare ngo bararindiriye ko bikora barabura none n'ubu ngo Lieutenant General Prime niyo ngabo arongoye ibiro bikuru by'intwara miheto ariko agendera intara za gisirikare aho baganira ngo n'abasirikare bo hejuru gusa
amaze iminsi agirisha inama abakuru bakuru mu gisirikare akatanguye mu ntara gatatu ya gisirikare hari itariki 3 ibikabera ingozi uno munsi itariki 9 iyo nama ikaba yarangiye mu ntara ya mbere ya gisirikare aho hose nta mutekano uteye neza kuko hakubaga ikibazo cyane ngo igihe naho inama ikabera numva twese dukurikije ibyo batora niyo mpamvu nsabye umukuru w'igihugu wenyine akumirwa kabyose atwemerewe neza gisirikare inzego z'umutekano ngiye kuzodorera amahe
abasirikare bato bato bagasaba ko amafaranga bakatwa ku mishahara yabo iyo bagiye kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia bamenyeshwa ingene akoresha amafaranga ngo bigaragara ko ajya mu mifuko ya bamwe mu bari hejuru mu nzego z'umutekano
ko natwe rw'abasirikare tutongerwa amahera kandi yashatse muri Somalia umusoda wese amukata amafaranga hafi nk'idolari 200 icyo bigira kabiri n'indahabo uraje aho tuba turi babicukura bakagenda byacungiwe na twebwe tikatuwa watakuona kukizinda kutu mtekano atana amu washuwa kuyo mbiwa watereka wa sirikare wararige unu murango tuvongi la mafranga wakati wanita nga wakatekri abu sikudu sa makenga kumafranga dukatwa muri Somalia nili guanishu kuyuwa aida umifuko ya mwe wa mwe kukwenye reka na nili sata akuramu nicho bayakoreishu
abasirikare bamenyesha kandi ko mu bibazo bakeneye gushiriza ababarongoye ku rwego rwo hejuru harimo n'imyambaro imyaka 4 irarangiye atakira tocibotine n'indi myambaro ya gisirikare bahawe
Inzamba.
Turabandanya aya makuru mu bumanuko bw'igihugu ubwo bani bwinshi mu banyagihugu bo muri komine Kibago mu ntara ya Makamba ubwo bwo babukaba buturuka ku basirikare n'abapolisi babona baguma bagwizwa muri iyo komine kuva mu ntango z'iyindwi turimwo. Amakuru ava muri bamwe muri abo bajejwe umutekano akavuga ko bari yo kugira ngo bahangane n'abantu bitwaje ibiganisho bamaze iminsi binjira muri iyo komine bava mu gihugu cha Tanzania. Ido nido na Diane nkuru nziza.
Amamodokari arenga 5 y'igisirikare aramaze gushika muri iyo komine ya Kibago yuzuye abasirikare abona bo nkuko byemezwa na myakigugu baho ngo bacumbitse ahitwa ku nkiko ku rubibe Burundi buhana n'igihugu cha Tanzania. Kuva kuri uyu wa kabiri amamodokari atari make yuzuye abapolisi yaratanguye gushika aho muri komine Kibago. Abanyagihugu rero bakavuga ko abatewe n'ubwo amakuru twashoboye kuronka muri bamwe muri abo basirikare bavuga ko bagiye muri iyo komine kugira ngo bahangane n'imigwi y'abantu bitwaje ibigwanisho bariko barinjira muri iyo komine bavuye mu gihugu cha Tanzania. Iryo soko mu gisirikare ryemeza kandi ko ku makuru bafise abo bantu batanguye kwinjira muri komine Kibago baciye ku ruzi Maragarazi ku cambo cyahitwa kwa Kavamahanga ahatumbereye n'inyakazi. Iryo soko ryemeza ko baba bafise ibigwanisho bikomakomeye bamwe bambaye umwambaro wa gisirikare abandi bambaye impuzu zisanzwe naho batagomba kubivugira hejuru. Abo basirikare baremeza ko hari abanyagihugu bamaze gufatwa nabo bitwaje ibigwanisho bakabikoreza ibyo bafise maze bakabarekura babanje kubatera ubwoba bababwira ko hamwe bogira ico bavuze hari ico bokwibonera ko bokwicwa. Ayandi masoko mu gipolisi haremeza ko hari n'abapolisi benshi bamaze gushika muri iyo komine ya Kibago. Kuri uyu wa gatatu Desire Uwamahoro arongoye igipolisi ekigwanya imigumuko hamwe na General Etienne Ntakarutimana hamwe na Innocent Museremu arongoye iperereza ryo hagati mu gihugu bakaba baraye muri iyo komine. Ubwoba rero bukaba bwugarije abanyagihugu bo muri iyo komine bamaze iminsi barara ntibuca kubera ibyo bariko barabona. Muri kino gihe nta munyagihugu n'umwe agiteramira ku bunywero nk'uko byahora masayo kumugoroba muri iyo komine ya Kibago. Uruganda rwa Radio Inzamba nturaronka ku murongo wa telefone Floribert Biyereke avugira igisirikare cy'u Burundi kugira ngo atange umuco kubijanye n'icyo gikorwa barimo.
Umuntu umwe yaraye yishwe ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi. Uwo yaraye yishwe hakaba yari umuzamu ku nzu y'ubudandarizo muri quartier Mugozi iri muri gisagara cha Bururi. Amakuru dukura ngaho avuga ko uwo mutama azwi ku izina rya Kiduranya Jean Bosco yishwe atewe ikibuye mu mutwe n'abantu bataramenyekana mu bucagucagu nk'isaha 8 z'ijoro. Abo bagizi ba nabi baciye batangura kubomora bakaba bateshejwe n'imodoka yarizanye ibidandazwa kuri iyo mangazini baca barayanyaga. Ayo makuru aremezwa n'abajejwe intwaro bakavuga ko vyakozwe n'abasuma. Ubwo busuma ngo bukaba busigaye bwabaye nase ngaho ku mugwa mukuru wa Bururi nk'uko vyemezwa n'abahaba mu gipolisi aho i Bururi bakemeza ko amatohoza yatanguye. Umuryango wa Evelyne Kamikazi amaze iminsi irenga 20 afungiwe mu gasho k'iperereza Bujumbura usaba ko yorekugwa. Evelyne Kamikazi haba ku mutumba Mpota muri komine Mugamba y'intara ya Bururi. Evelyne Kamikazi akaba yafashwe kuwa 18 mu kakaro uyu mwaka yagirijwe n'urongoye igipolisi muri komine Mugamba muyizi arakaza bataziranyeganyega ngo nuko umugabo wiwe yahoze mu gisirikare cha kera ex-fab yahunze igihugu kuva mu mwaka w'2015. Inkuru tubaza Benia Xerakana.
Evelyne Kamikazi yafashwe ari kumwe n'uwo bavukana mu ijoro ry'uwa 18 mu kakaro uyu mwaka bafatwa na komiseri Moise arakaza arongoye igipolisi muri komine Mugamba. Bagirizwa ko umugabo wiwe yahoze mu gisirikare cha kera ex-fab yahunze igihugu kuva mu mwaka w'2015 yo bari mu migwe bitwaje ibigwanisho. Baraye bafashwe umukuru w'umutumba Mpota yagiye kubaza ico bacaratumye bafatwa atabizi kandi atazi n'ico bagirizwa. Uwo nawe yaciye afungwa ku itegeko ry'urongoye igipolisi muri komine Mugamba. Inyuma y'iminsi ibiri umupfasoni avukana na Evelyne Kamikazi co kimwe n'umukuru w'umutumba baciye barekugwa. Evelyne Kamikazi atwagwa igikubikubi n'imodokari biyo bitabona nk'unyurujwe. Ababanyi biyo bavuga ko uwo mukenyezi atakibi bamuzi ko aho mbere bemeza ko n'umugabo wiwe yahoze mu gisirikare cha kera ex-fab bazi ko yahunze.
Kamikazi Evelyne bamufashe tariki 18 itariki 21
bamukaye nko munyo ruje nta bamenye bamujanye cyuko tubaza baratubiye ko yo bari bujumbura n'ubwo kimanase ikibabaje nuko nubwena tamubona nta n'ufite n'icyo mushira nta ntawo kimuha munyuma n'umusaza we bashobora kumutwara n'ubu ari mu gashinge nabo bamukuye mu kanyosha ntawuzi ngo ibyo bintu bimeze gutya umugabo we yagiye muri bibiri cumi na gatanu yamusabye umwegisifade ahunga nta kindi tumubye ko ntawe ashobora kumubona ngaha
igenekerezo rya mirongo ibiri na kane z'ukwezi kw'indwi baciye baja gufata musaza wa Evelyne Kamikazi yitwaje haba bigira imana yatwawe n'imodoka rifise ibiyo bitabona ifite nomero z'imparati ubusa 519 a bivugwa ko nari yigendereza kugeza ubu abegereye umuryango wabwirwa ko bapfungiwe mu iperereza ababanyi ba Evelyne Kamikazi basaba ko yorekugwa kuko ipfungwa ryiwe risindikaza agateka k'abana
kitumuze nk'umubanyi ntako se tumuzi ko ntaki mugo kibabaje n'abana yasize muhira nta mwana rero wundi ari ikibazo gikomeye n'ibintu bidutera amakenga ntitwibaza no kubaho ko yoba akiriho nafashaka nimba yoba hari mu murekure kabisa ryo kuraba abana kuko ubiraza ni uguhohotera agateka k'abana uretse guhohotera agateka kazira muntu umwana muto w'umucuko amaze imyaka ine abashikanijwe kure dore umuntu n'inzirakarengane kazira ubusa ntacazi ntacyo bamufatanye turasaba ko uwo murekura agenda akaraba abana biwe bitejeje rw'igihugu bitejeje urugo na leta
ababanyi b'umuryango wa Evelyne Kamikazi basaba abarongoye igipolisi kutaja baraja ku mohe ya Moise Arakaza bataziranyeganyega ngo kuko afatisha abantu akabareme kine bishushe mu kubaremantaniriza kuko bataronse amafaranga ngo bamufumbatishe uruganda rwaragiye inzamba ntitwashoboye kuronka kuri telefone umuvugizi w'umukuru w'igihugu Evelyne Butoyi ngo agire ico ashikirije ku ifungwa ry'uwo mufasoni na musaza we kuko urwego rw'iperereza rutwagwa mu biro by'umukuru w'igihugu
Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus. Abahinga mu by'ubuvuzi b'inishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. Urucanco rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaca mu bitaro bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa. Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucanco bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke. Muramenya neza uwikingije arashobora kwandura nawe agashobora kwanduza abandi.
Aka ni akamo ka Radio Inzamba agateka kawe.
Tubandanye ano makuru nyidogo n'imyinshi mu banyagihugu bagendesha amapikipiki mu ntara ya Mwaro ni mu gihe abantu baba bambaye imyambaro isanzwe atari kibaranga bafise bahagarika abunguruza abantu ku mapikipiki ku nguvu babasaba ibyangombwa nkuko abo banyagihugu baganiriye na Radio Inzamba babivuga nuko iyo bagufashe bagutwara aho bahora batunganiriza amatora bakaca babacamande bikavugwa yuko abo bantu boba ari abapolisi baba bambaye umwambaro w'igisivile Ido ni Ido na Vanessa Muhiteka.
Ngo bireteye agahinda n'umubabaro aho abagendesha amapikipiki mu ntara ya Mwaro muri komune Ndava bafatwa n'abantu bambaye umwambaro utagira ikibaranga nk'uko uyu munyagihugu yabitwiganiye ngo biranashikaho bahagarika ipikipiki kigenda bigetera impanuka
ngiye kuntu abapolisi bato bato bafashanyije n'uwitwa uwo batagira akazungu bagamwita n'Indabira Anake abandi bakamwita Romeo bagenariya kuri ahantu bita ku gicupa bagahagararaho none ashize barashaka gusa niyeshi no mose hon hani matani mi hari hana zindu ya wata kwa neze kazawana wakwe mako na kwa gazi hawa kwa mungwana imato ito makunaga umukia no mu matare jeje ni jeni yone hawa kamilongu hiri hawa kamilongu tatu tagitas sivu wako ningoran
nuko uwo munyagihugu abandanya atwiganira ngo ibyo bikogwa n'abapolisi bari kumwe na bamwe mu babarongoye
umuntu nito kwa mushefu hejo gatazira lumeo change ayotani ndavira nake Ano kama takazungu, alimberea hawa kana mwema koloneri. Mwema kwa achi mwugi sada, mwugi polisi kivanze, kira ya mwukumando wiki tegar mwamedo trupi. Acha gira mahigwe, aja mwugi shamba kugwani, na mwema mwema kwa tupeja ya koloneri. Atoza, ikigana hana hejo kumulangu, mawasa wa anuwa wono, ayima watu wa akurana, singe wa chawahana hana.
awa wanyagi huku basaba wajere tukinuharo mriyo nara kuitarira ito kibazo wakana vimenyesha awakuru wa rongo igipolisi ngukuku kujigiturire siyawa yunguka kuri bamwe mudibo na diyo inzamba nitukashwe kuronga komisar atukwara igipolisi munara ya mngaro kui telefone yiwe kugira tumovaze ibiza wa polisi arongo ye wagiri tukwa
Arakoze Vanessa Muhiteka mu bijanye n'amagara y'abantu naho ibitegire by'abandurikiza coronavirus mu Burundi bigize iminsi byariyongereye kwigenekerezo rya 10 muri kuno kwezi kwa munani hatowe abantu 233 banduye COVID-19 ibitigiri vyashizwe ahabona n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu abanyagihugu bavuganye na radio inzamba barateye umutima uhagaze n'ingyogwirirana ry'abagwaye ico kiza bakamenyesha ko vyo babituruka kutubahiriza amabwirizwa ya leta tubumvirize
turabye kandi twisunze ibyegeranyo bitangwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida turabona yuko hariho ihinduka ridasanzwe ryabaye mu bijanye n'igwirirana gikiza coronavirus na cyane cyane turabye abandura ni benshi ubu gusumba mu bihe byari biheze kandi n'ikindi habayeho kwijajara kubera yuko ingingo zikenewe kugira ngo abantu babandanye kubahiriza cyangwa se bategerezwa kugendera kugira ngo bagwanye ikiza cya coronavirus ntizigikurikizwa
ikiza coronavirus kiranda gata nk'umuriro wa nyakanga mu ntara ya Kirundo umunara wabyo tugeze hafi mitumba yose uko ingana iyo makuminarize intara ya Kirundo coronavirus irimo nta mutumba n'umwe wagenda ugapima ukaburamo abantu bagwaye ikibazo rero gihari kandi giteye ingorane nta ngingo ziboneka ziriko zirafatwa zifashwe n'abajejwe intwaro cyangwa abajejwe amagara y'abantu
icokorwa nuko leta yokwikiza neza amategeko asabwa igashyira mu ngiro ayo mategeko ikanakwikira neza yuko abanyagihugu bariko babifatamo neza
ifashe ingingo zigaragara ingingo zo gutuma batuza kikiza icyo kiza kizava kikomeza kiha ubundi mu bantu kandi kibure uburyo cyova mu bantu
gushikiriza ibitigiri bikwiye kenshi by'abanduye n'abahitanywe na COVID-19 bifasha amaleta gutegura no gushyiraho amabwirizwa yo kugwanya neza icyo kiza bishikirizwa na komeko na kuze muhinga mu bijanye n'indwara zandukira inyuma yaho ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bushize habona ibitigiri bishasha kuri uyu wa 10 myandagara umwaka w'2021 tumutege yompi
iyo ibyo byaruwo bitanzwe bigatangwa neza no kuvuga bifatiye ku gihugu cyose atagace igihugu gasigaye inyuma bisaba yuko akurikiranwa uduce twose abantu bose bikwekwa bakabapimwe nabikekwa bakandikwa nabo bahuye bakandikwa ibyo bituma rero abaganga bamenya gukiza gihagaze mu gihugu ku munsi kugira ngo ikiza nikineshe ngo gihitane abantu benshi ahubwo batikingana gutya nazo dushyiramo ibigwanisho bingana gutya dushyiramo imiti abaganga ibikoresho turondera ibidufasha bingana uko ibyo nabyo kandi bifasha amareta gushyiraho politike z'ukugwanya icyo kiza no kuvuga politike zifatiye gushyiramo amafaranga ibikoresho abaganga bakwiye ibitaro ingene babasha abantu bakurikirana bafasha abaganga gukurikirana icyo kiza mu mihana ibyo byose bishyirwaho n'amareta hanyuma kandi bakongera bagasaba n'ubufasha haba hagati mu gihugu mu mashyirahamwe y'abayihebe imana ayikorera utwabo mbere bagafatanya rero n'urwego mpuzamahanga ruserukiwe n'urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu ibyo byose rero bica mu kumenya icyo kiza uko gihagaze ahanini kuraba ko abantu batandura batanduza kandi badapfa kandi badakwica icyivugo kiriho no mu gihugu nk'uko umukuru w'igihugu yari yagishikirije
uwo muhinga asigura kandi ko hari amareta abesha mu gushikiriza ibitigiri bike by'abanduye n'abahitanywe na COVID-19 ivyo ngo ni ukudaha agaciro ukwitanga ko bavuzi bakora ivyo bipimo n'ubunyene kona kuze
nkuko tubibona mu bindi bihugu byose ni kubera haba hariho ingene bashyira imbere ibibazo bya politike n'ubutunzi gusumba ingene bashyira imbere icyo kiza kiugarije abanyagihugu babo biyo leta ingene kiko cyabarigita icyo kiza cyo kiguma gikurikira kuko nikiriko kirahashwa bikwiye kirarandagata kizo kwisubiza inyuma kizosubizwa inyuma nuko basigwanije rero leta yateza kuja imbere yitagiye imbere murumva yuko umuganga ari mu ivuriro runaka adafashijwe na leta hejuru naca cyosobora gushika ku wengene ibyo n'ukuri bituma bakorana nabi wumva ibyo rero biteye agahinda mu gihe bariko bita ku bagwaye hanyuma n'ibyo ariko arakora ntibigaragare rero urumva ni abanyagihugu babaritse bati ni mupfe cyane ni mukire birabashira rero twebwe twirabira yuko duhangamye mu butegetsi tukaraba yuko mbere n'utwo twinjiza tuguma tuza mugabo ibi iyo bimaze kugaragara nk'uku biraheza bigahera kuko ibyemezo bya politiki by'ubutunzi ibindi bihugu biraheza bikabibafatira kandi baze kubyifatira bonyine imbere mu gihugu bigaca bitera byerekana yuko hariho ububasha buke n'ukwitaho ineza abanyagihugu itaboneka neza muri ayo maleta haba mu Burundi cyane muri ibyo bihugu bindi byose bitagaragaza ibiharuro by'iyo ndwara ku mugaragaro kugira ngo bagire ingamba zigaragara z'ukukirwanya.
Nino ngaha duce dusozerera ano makuru twabateguriye nkengurukire mwebwe mwese mwari muduteze yompi Josine Kaze ndabifurije ibihe byiza iwanyu no mu byanyu naho ubutaha.